Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muri kumwe natwe miganiro vy'uno mwanya muri studio 18 ijwi rya Amerika risamira no Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane nahazwe simeze imwe mu ngingo hivyo ngiye kubashikiriza.
Indwara zo mu mutwe zirakizwa n'amasengesho ariko si igihe cyose aho tuhabere maso ico gituma je mvuga nti iyo umuntu umubonye ko indwara senga ariko ntumugumize ntiwasanga ari malaria ja kwa muganga.
Uni pasteur Setinge Shimana avuga ko igisabisho kidasubirira imiti rimwe na rimwe ni mu gihe hari umuco w'abantu batari bake mu Burundi bacemanga ko indwara nkizo mu mutwe atari zo gutwara kwa muganga. Turabigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndabwire muri make ko abantu bashika kuri 20 ari bo bishwe kwa Mungu no kuri no wa mbere mu bitero byakoze n'umuhari w'iterabwoba Boko Haram mu bihugu bya Nigeria na Cameroon. Ibihugu rero bibiri bihanura bibe n'ikiyaga Chad ahagwiriye ibikorwa vya gisirikare vy'uwo muhari. Abantu 11 muri abo bishwe baciwe amazosi mu buraruko bwa Cameroon mu ijoro ryo kwimana rishira wa mbere mu gitero cege kwa kuri Boko Haram nk'uko amakuru atangwa n'itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP abivuga. Ku ruhande rwa Nigeria umwiyahuzi yoberanije nk'umuyoboke w'idini yinjiye mu musigiti mu buraruko bwa leta ya Maiduguri aturitsa bombe yahitanye abantu tari ibake. Kuri no wa mbere kandi abantu bane barimo umugore n'abana babiri barishwe mu gihe imodoka yari batwaye iciye ku gisasu hafi gisagara cha Bangi cyo muri Nigeria gihanura bibe na Cameroon. Abapasteri muri Arabia Saudite kuri no wa mbere barishimye bashima ingingo yuko bagiye kuzohora barurera inkino mu bibuga bitandukanye ivyari vyemerewe igitsina gabo gusa muri ico gihugu. Iyo ngingo nimwe mu mpinduka ubutegetsi burongowe n'abasunite buriko burakora nyuma yaho mu kwezi guheze bemereye abapasteri kugendesha imiduga n'ibindi batari barekuriwe gukora mu buzima bwabo. Umukenyezi Sarah Alal w'imyaka 29 umunyari Arabia Saudite dite avuga ko yanejerejwe niyo ngingo agahamagarira abakenyezi bagenzi biwe guca bahaguruka nabo bakijukira inkino. Arabia Saudite ni igihugu kizwi nka kimwe mu bihugu byo ku isi bikora ivangura rifatiye ku gitsina. Na jishugi Amerika mulatukumva kwe FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kwe FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rugagwa internet ya tari uwezi 3 akaburungu radio yacu vewakaburungu.com na ku rugagwa Facebook adresi yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara abatwumva muri Kongo turabaha ikazi.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Dutangure ku makuru agezeho mu karere. Kuri no wa mbere gisagara cha Goma muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari cazindukiyemo imyerekano y'abadashigikiye kwa matora ya perezida w'ico gihugu abandanya yegezwa inyuma. Umunyamakuru wacu mu gihugu cy'u Rwanda Claude Ganza munyamagana yongeye kunyarukira yo ngo warabe ku bintu byazindutse. Amahoro Claude ngaho Goma. Wasanze byifashe gute?
Uko bimeze wenda ubungubu birasa nkaho bitandukanye n'ibyejo. Ubungubu ibikorwa byose urasanga byongeye birakorwa, ubuzima bwakwiye kuba nk'ubusanzwe. Iyo ugeze nko muri Centreville urabona imodoka zijya mu bice bitandukanye hose zigenda, amaduka arafunguye, abantu urabona bagenda nta kibazo. Bigaragara yuko ubungubu bisa nkaho nyine nta impungenge zisa nkaho zagabanyutse ku baturage n'abari batinye gufungura ejo bafunguye, hamwe na hamwe usanga hadafunguye. Baravuga yuko biterwa n'impamvu zabo, kuko usanga hamwe hashobora kuba hafunze, irindi duka rikurikiranye naryo ho hafunguye bari gukora uburyo umutekano wenda muri bino bice, wenda nko makartiya za Katindo, Ndoso na muri sante zire no hirya ugana za sake ubona nta kibazo mu ngo imihanda yinjira n'inyabagendwa.
Ego Claude ico gisagara ca Goma ubundi kiranahana urubibe ubiravye na Rubavu ngaho mu gihugu c'u Rwanda kandi hasanzwe hari urudandazwa rukogwa hagati ya Goma na Rubavu zifashe gute urudandazo no musi gwabandanije canke.
Byane nko kubivuze n'ibyo Rubavu na Goma bihanye imbibi na n'imigiyegeranye cyane ugeze ku mipaka haba ku munini cyangwa n'umutoya urasanga urujya n'uruza rw'abantu bangutse ibintu n'abaza bajya kurangura ku mpande zombi urabona ubutubuzi bwakomeje nta kibazo. Ejo hari abo twari twagiye dusanga bahagaze ku mupaka bavuga ko batinye kujya nk'igoma ariko ubu ngubu abantu bose barambuka bafite ibyo bambutsa baragenda nta kibazo uburyo bavuga yuko nyine nta mpungenge bafite.
Urakoze
cyane. Wenda gitoya navuga nuko hari iteka rya guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ryasohotse ku itariki 25 z'ukwezi kwa munani ryongera amafaranga yishyurwa y'ishuri n'ibindi bitandukanye birebana n'amashuri mu mwaka wa 2017-2018. Ibyo ngibyo nibyo sosiyete sivile yaje gusaba yuko ayo mafaranga yaga iryo teka ryakurwaho amafaranga kongera agasubizwa uko yarangana kuko bavuga yuko byaba ari ukubuza uburenganzira abana b'abanyekongo bwo kwiga kandi babyemererwa n'itegeko nshinga. Nk'urugero wenda rutoya indangamanota cyangwa se diyose yaguraga amafaranga 250 hanye na 0.16 y'amadolari y'Amerika ubungubu izajya yishyurwa amafaranga 1000 y'amanyamakongomani ahwanye n'amadolari 0.16
n'ibindi
nabyo byagiye bizamuka mu buryo butandukanye uburyo bavuze ko ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11 iryo teka niriba ritakuweho ashobora kuba habaho indi myigaragambyo.
Urakoze gose.
Nayo y'amahoro.
Urakoze gose Claude Ganza. Iyo nkuru yawe turaza kuyigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Uno musi igenekerezo rya 31 gitugutu ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kuziganya no kugurana na bamwe mu banyagihugu b'Abarundi bakavuga ko bafise kahise kabi ku mashirahamwe yagiye aravuka abayashinze bakagenda basahuye amafaranga y'abanywanyi bayo. Iyo nkuru nayo turaza kwigaruka ko ku buryo buramvuye mu makuru yacu yo hanyuma. Mucegeranyo cayo casohotse ku munsi w'ejo umugwi ushinzwe agateka kazi na muntu mu gihugu c'u Rwanda watangaje ko hari abana bakuye mu bigo birera imfubyi orphelinat muri mu gifaransa bakajana kurererwa mu miryango itandukanye ariko nibafatwe neza n'iyo miryango. Mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Sumta Kabuyi yazindukiye mu karere ka Bugesera kari mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda kugendera umwe mu miryango yakiriye abo bana. Asumta ngaho mu karere ka Bugesera mumeze gute?
Urakoze Diane. Nkuko bivuze ndi mu karere ka Bugesera ndi mu rugo rw'umubyeyi witwa Diane, umubyeyi w'umupfakazi nta mugabo agira yafashe umwana gusa we ibyo yakoze binyuranye n'ibyo n'icyegeranyo cya komisiyo y'ejo. Umwana yamufashe neza cyane, ni umubyeyi udakize udafite ubutunzi buhagije ariko nk'uko yabimbwiye yambwiye ko umwana icyo yamuhaye ari urukundo, nta mitungo ihambaye yamuhaye ariko yamuhaye urukundo. Icyegeranyo cya komisiyo rero nk'uko warubiga
Asunta imbere y'uko imbere yuko ucutubwira ingene ugeranije n'abandi bana babayeho aho wabisanze muri ugo rugo urimwo, banze duciye ku masonga ico cegeranyo kivuga iki muri rusange?
Yego Diane, icegeranyo cyavugaga ko hari abana mu mwaka ushize ndetse no muri 2015 Rwanda yaratangiye gukangurira ababyeyi ko abana bose bava mu bigo by'imfubyi bakarererwa mu miryango. Hari ababyeyi rero benshi babyitabiriye bafata abana bamwe babarera neza nk'uwo ngo nasuye bigaragara ko amufashe neza ariko hari abandi babyeyi bafashe abana nabi cyane ku buryo banavuga bati icyo cyegeranyo cya komisiyo kiravuga kiti bitwa n'uko babagaho bakiri mu bigo by'imfubyi.
Uyo muryango wagendeye washoboye kuwubaza nimba hari inshuti canke aho bahurira n'abandi babyeyi bakiriye abana nk'abo kugira ngo wumve yuko uko yakiriye neza uyo mwana n'abandi ariko babigira?
Yabimbwiye cyane, yambwiye ati hari benshi cyane bagenzi banjye bagiye bafata abana ariko iyo ugiyeyo usanga wa mwana asa nk'aho yabaye umukozi wo mu rugo adafite aho ahuriye n'abandi bana yasanze muri uwo muryango. Ubu kagaragara ko unaje uhita ubona ko wa mwana atari uwo muri urwo rugo ari umwana wafashwe gusa ngo aze kuhaba ariko kandi adafite uburenganzira bungana n'ubwo wa mwana n'ubwo abandi bana baba muri uwo muryango. Yambwiye ati hari ababyeyi bameze gutyo n'ubwo wenda atari benshi ariko hari ababyeyi babi bafasha abana bagashaka kubagira abakozi bagashaka kubungukamo bazi ko wenda hari ikindi leta izabaha kuko bafasha abana batakibona rero ugasanga abana batabafashe neza.
Urakoze cyane gose Asumta Kabuye kuri iyo nkuru duciriye ku masonga. Amakuru yacu hanyuma uraza kutwumvisha amwe amwe mu majwi washoboye kwegeranya.
Urakoze cyane Diane.
Juge America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko twari twabibemereye uno munsi turabandanya igice kigira kabiri kubijanye n'ingene abafisi indwara zo mu mutwe bakwiye gufashwa kugira ngo bavugwe neza. Ni mu gihe indwara zo mu mutwe hari abantu bazifata nk'amadayimoni abandi bakazifata nk'indwara zitabwirizwa gutwagwa kwa muganga. Reka mugenzi wacu Diane Ndonse muri studio y'Ubujumbura asubire yakire abatumire bagiye gusangira ijambo.
Ego reka dutangure twakira bano batumire bacu hano muri studio. Turi kumwe n'umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mujanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu Leandre Simbananiye. Urabahaye mwaramutse.
Mwaramutse ndaramutse n'abari kwa twumviriza.
Twakire kandi na Pasteur Seth Nkishimana arongoye isengero Sainte Internationale de la Pentecôte. Pasteur Seth Nkishimana namwe be turabaramukije.
Turabaramukije nagomba nibutse gatonyi ko ndongoye urwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amashengero muri France ni organe de régulation de conciliation de confession religieuse n'ubwego bw'igihugu.
Ego murakoze. Twakire na Furera Hippolyte Manirakiza arongoye ikigo kivura indwara zo mu mutwe kikongera kigafasha abafisi ingorane zo mu mutwe zishobora gutuma amagara yabo ahungabana. SNPK cyo mu Kamenge namwebwe turabaramukije.
Murakoze ndabaramukije cyane naje yo.
Uno munsi tuza kuvuga rero kubijanye n'indwara zo mu mutwe bamwe bita ko zishobora kuba ari amadayimoni abandi bakazita amashetani cyangwa imitima mibi ishobora kuba yateye umuntu. Ibyo rero bikabatuma abantu bataja kubivuza kwa muganga. Reka dutangure tubaza umwigisha akaba n'umuhinga muri kaminuza Leandre Simbananiye aducire ku mayange indwara zo mu mutwe mu bisanzu zimeze gute.
Murakoze. Indwara zo mu mutwe tuzicamo imigwi ibiri. Hariho indwara atuma umuntu ntamenye ko agwaye kaja mu byumviro byiwe kuko ari ku mwisi yiwe kumva ibintu abandi batari ko barumva akabona ibyo abandi batari ko barabona kaja mu byumviro akavuga yuko abantu bamurondera kumwica kandi ko ari umuntu Imana iri kwiramubwira ibintu. Urumva rero ari mu ndisi ntamenya ko agwaye
yiyumvira nkuko abandi bantu bari ko bariyumvira
kaye kandi ntamenya ko agwaye wabona ko ibyo abona abandi bateza kubibona ibyo ariko ari arumva amajwi yamuvugira mu mutwe ariko abandi bateza kubyumva. Iyo rero ni gica kimwe cy'indwara kandi ni nyinshi n'ubwoko bwinshi simwe. Hari ubwoko bwinshi bufata gutyo n'ubundi bwoko bw'indwara zo mu mutwe umuntu akabona ko agwaye akabona ko ibyo ariko arakora atari byo akagira nk'ubwoba mbwa akabona ko ubwoba atahubuvuye yumva ko ibyamushikiye bitateza kumushikira ariko ntabyivane mu wenyine. Nicyo gituma rero haba izonye zimufata ntamenye ko agwaye cyangwa izo yumva ko agwaye ibyo bita manevrose kategeza kuguma yaharaba minwe yibaza yuko yacafuye cyangwa yasohotse mu nzu akaguma asubira kuraba ko yugaye imyango by'ama obsession muga kazi nugaye muga ntegeza gusubiranya. Ibyo zose izo ngwara ubwo bwoko bubiri rero nubwo kujana kwa muganga.
Ego reka tujambo Pasteur Seth Nkishimana mwebwe muri umwe mu baserukiye amasengero n'amadini.
Ego
ikiganiro hanini ni mwebwe kiraba mutandukanya gute izo ngwara zo mu mutwe hamwe n'ivyo mwita amadayimoni canke amashetani.
Kugira ngo abariko baratwumviriza batahure neza ntange image indwara zo mu mutwe zimeze nk'indwara yo kumene ku mutwe usanzwe. Indwara yo kumene ku mutwe ivugwa n'ivyo twita paracetamol mu mutwe ruhutse ariko igituma indwara umuntu agwa amene ku mutwe hari impamvu nyinshi. Indwara yose yatera gukomeneka ku mutwe ubwiye rero kuvura umuntu ukamuha paracetamol arakira umutwe kumva araruhutse ariko uje kumusubira kandi nimba uwo mutwe uvuye kuri dufate nka malaria baca muvuza antibiotike uyu mutwe ntukira teza kwataka cyatumye uyu mutwe ubaho. N'uyu muntu yagwaye mu mutwe no gutahura neza ubwo bugwayi bwo mu mutwe afise gatahura neza iyo buzanana hariho cyose uretse ko ingwara yose tubanza gusenga iyo rero turiko turasenga ni ucumenya ko umuntu ari amadaimoni cyanke ko akeneye kuja kwa muganga ivyo rero bishabisaba ubuhinga ikibazo tukunda kugira nuko abari muri domaine
n'icyo gisata cyane
n'icyo gisata cy'abakozi b'Imana cy'abizera ntidufise ubumenyi bumwe bujanye n'ibyo byo mu mashuri iyo ubikora ufise ubumenyi buke byose urabyitiranya iyo ubikora ubisanzwe ufise ubumenyi nshaka kuvyihendamo yese nshaka kuvyihendamo ko ndabizi ndazi gutandukanya
ibintu mu majambo make pastori hariyo abo mwumva yuko bakwiriye kujya kwa muganga n'abandi bakwiye gusengerwa bagakira batarinze kujya kwa muganga kuko ari abadaimoni nyine
ingene bigenda ariko nje mfatiraho mboneraho akariki ko kubwira aba bantu bariko baratwumviriza babikora ikintu cambira ukora ingwara yose ikintu cyose ukibonye urasenga ni muri uko gusenga widentifya the symptoms ibimenyetso ugacumenya uto umuntu we bakose sahazukirira ni kwa muganga kandi noca mpanura utabitahura nawe bo banguka bakajana muri kijya kigo kijeje twita kwa rujanti kugira ngo naho nyari basenga umuntu ntava sinzikara kumbe ariko basenga bitari byo bagatabara kirikare mu byukuri era madaimoni ntateba
ngira mwaza kudushishizamo mutubwire mu bisanzwe mubafashe nabo bantu mubafashe ingene bashobora kumva amasengesho ko ari abadaimoni nuko atoba ariyo duhe ijambo Frere Hippolyte nawe Manirakiza arongoye ikigo CNPK cyo mu Kamenge ifasha abo bafise indwara zo mu mutwe Frere mwebwe abo bantu baba bafise izo ndwara zo mu mutwe biraborohera kubavura kuko hariho abo nyene bashobora kuba bacengira ngo muri izo nzira zo kubanza kwivuza amadaimoni mubakira gute
twaka umugwa bagwaye mu mutwe bashobora no gukoresha imiti mugo turakira nabandi bafise ingorane nkunda kuzita ingorane sezereza mutima nico kimwe kumvikana ingorane sezereza mutima mugabo ntagwaye mugabo rero uwo muntu afize ingorane sezereza mutima ataronsaba umufasha nkuko pastor Seti abivuze arashobora kuzogwara buri iyo migwe se twayakira ingire tubakira dufise bisata byinshi kugira dushobore kuvura neza dufise bisata byinshi hari gisata cabaganga no vuga medesa turafise igisata cabize myinyifato abapsikologi niko no vuga hari no gisata rero cabafasha mu byo no vuga imibano nibindi gifaransa les assistants sociaux turafise n'ikindi gisata no vuga gikomeye caba foroma bakwirikirana baze abaforoma ndabafata nk'abavyeyi b'umurwayi kuko bamuba hafi kandi baramuha umuti baramwoza bamugirira iki usanga ari gisata caba foroma gifasha abo bose bifashe kuko nibo bagumana hamwe n'umurwayi kandi hajye abaforoma bakora iki kogwe ikomeye cyane kuko abaganga nabo bose bose bagiye abaforoma niho baca bagumaho amasaha 28 kuri 28 ku munota ku munota barakora rero nawe koko kinini gikomeye cyane hakaro ndi gisata rero gikomeye cyitwa pastoral ni kuvuga yuko ni gisata tuzi ko gifasha mu kuvura indwara zo mu mutwe canke kurafisa ingore seseza mutima kibafasha gusenga kuko turazi yuko ibyose biva mu kwizera yewe ndu mukatolika no mufurera nico gituma ico gisata twagisizeho kuko tuzi yuko gifasha cyane na cyane cyane kuri aba bagwaye canke kuri aba bafite ingorane kuko turazi yuko nkuko pastor abivuze kubumviriza kubaremesha nk'umuntu yemera Imana umukristo turazi kugisaba cyo twese kidufasha rero twebwe turayifatanya bibiri ukeneye umuti twamu umuti mugo niyo tubonye ko akeneye kuremeshwa n'igisabisho navyo turaheza tukabikora
ego Frere ni kuvuga yuko rero ikintu cy'amasengesho gikomeye cyane mu kuvura izo ndwara zo mu mutwe nico twoshira imbere cyane
oya sita twoshira imbere oya sibe twoshira imbere kuko amasengesho ntaja mu kibanza cy'umuti
ari karakiza
amasengesho nimba ari umuntu ategeza gufata umuti usenze ntucukira kandi bateza kuwufata tubuneza nimba bamubonye bakavuga bati afise yangwara bita depression ndakarorero
kuyinga
muganga akamwandikira umuti cyanke umupsikologe nka professeur Yandre akamuna akavuga ati umuntu muganga mbona yarakwiye umuti uyu uwo muti ateza kufata mugabo ntibica bibuza yuko n'igisabisho gishobora kugira uruhande ikamufasha kuko naco indwara y'umuntu agwaye arababara urabizi arihebura none wumva ko umuntu yemera kandi asenga icyo gisabisho kitaca kigira uruhande kikaza kiravomera wa muti cyo kuvomera ugasanga rero umuti n'igisabisho bikiye mufasha mugabo nimba bamwandikiye umuti ukavuga uti genda gusenga gusa yewe n'ukuri no kubwira yuko bidakunda
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye twijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ariko washobora kutarinda kwandika igihe umuti nkuko pasteur yabivuze bakamusengera bamusengeye agakira ni nk'umuti
ego no witumuti ngombwa ndagaruka nimba afise ingora necessereza mutima natwebwe turagikoje nk'itumuha umuti no kuvuganika mu gifaransa imwe yavuga trauma rero byose baracanga mu Burundi bakumva umuntu afise ingora necessereza mutima ngo ni trauma so ari ko bisari tobatize afise trauma kubera afise ingora
trauma tuvuga ko ari
bajya babuseregwa muko bariho rero ico bita de trauma psychologique zatewe na twa tugore nsesereza mutima
byo twovuga ko ari
ni ngora
ni ifato itarinda
bisho ishobora guhunga abanyamagara mu mutwe ni ngora ni singwara ni ngora ni bibazo ingora ndi zishobora guhunga abanyamagara yo mu mutwe niyo bitretube psikolo izi rero ngaha ku muntu yizera pastor ni arashobora amusengera arashobora gukira mu mutima arashobora kuremuka mugabo n'uko witwa umuti kuko tuvuze umuti mu Kirundi
Pasteur afite cyagomba kubivuga.
Jewe nagira icambere coco mumbabarire mwabaje kibazo ciza cyane. Amasengesho arakiza. Jewe nagomba ndabivuge ko amasengesho akiza kandi akiza indwara zose. Ariko bivana nibihe. Bivana no usenga bikavana no usengerwa. Kuko amasengesho ni ikintu gikorera mu kwizera. Turafise amatemwanyaje menshi duharura mu mamiliyoni. Intahe. Z'abantu bakize indwara zose. Abemera bibiliya turabonaho Yesu canke Yesu yakijije umugore agwaye kujojo tamaraso abimaranye imyaka myinshi imyaka 12 iyo ni ingwara mu isanzu ivugwa n'abaganga ariko yarakoze ko birashoboka kandi aravuga ati abazonyizera ibitangaza bizobakurikira nibi ivyo bibaho ikibazo no munsi dufite ni iki nico uko abantu bemera ivyo babona n'amaso ivyo ovyuko ingwara zikizwa n'amasengesho bisaba kwemera gukomeye ko ibidashoboka ivyo bonye ngo ntibikunda bikunda
bisigura ko rero nizo ngwara zo mu mutwe zishobora gusinda
ngomba ngatumvikane neza indwara zo mu mutwe zirakizwa n'amasengesho ariko si igihe cyose aho tuhabere maso
iko ngira ni
cyo bituma je mvuga nti
cyaraje kuvuga
nico gituma je mvuga nti
professeur afite
nico gituma mvuga nti nimpeze mu nkundire
ego
iyo umuntu umubonye ko indwara senga ariko ntumugumize ko rondera nabandi n'ubasanga ari malaria ja kwa muganga ufate nkayi bujumbura imana ntishobora kuza gukiza bujumbura malaria kuko hari imiti ya malaria ariko dufate kufatiwe mu bugaragwa ahantu atamuganga haba ahantu atakinine ibaho no gupfa cyane no gukira tugiye imana zo gukiza kandi ukize malaria
nagira abo turi kumwe mfurera na pastori na jewe mwigisha iki kiganiro kifashe abo turi ko turabwira nifuza ko bugenda bumvise inzira duhurira ko pastor seti mu ntango yari yavuze neza ibintu natahuye kandi yari yavuze yuko abantu bari bafise ama attack diabolique donc gutegwa n'abadayimoni ko abimenya iyo amusengeye acabona ko ari ama attack abanda ari gutegwa canka ivyo kuja kwa muganga ni ngo gupima aho nari nabikunze cyane kuko no kwa muganga bagira ico bita diagnostic gupima imbere yuko bavura barapima urumva rero pasteur seti we wagira ni namahigo yavuze yuko yiza psychology iyo bose bameze gutyo no tunganirwa gose mu byerekeye abavuga ko amasengesho akiza kuko we urumva yuko agira ivyo gupima akagasanga akabona yuko izo ngorane z'uwo muntu zishobora guhera kubera ya ukwizera kubera bagiye mu masengesho mugabo yavuze yuko atari ivyo baca bamujana kwa muganga aho rero byo bari byiza cyane n'abandi babikora gutyo bumvise yuko amasengesho arafise icyafasha mugabo ntaza gusubirira ubuvuzi abantu rero bariko baratwumviriza nibaza yuko ico twobatekerera nkuko mwababivuze pastor na furera ibyo gusenga umuntu yemera birafise akamaro kanini gose jewe na cyane ndabyigisha mu ishure mugabo se nigisha gusenga ndababwira ikibanza cavyo wewe wizigira ukizigira yuko waremwe n'Imana kandi gukunda kandi kubona kandi ikuri hafi uko kwizigira ufise gutuma inkomezi mu mubiri zongerekana ivyo biriho n'ubuhinga buravyerekana ingene inkomezi zongerekana kubera kwizigira
Muga wizo nkomezi rero
biri mu byo mwize na mwebwe mu mashuri
yego yego twebwe mu mabapsikologi cyo dukoresha niki cyo twita confiance umuntu yihebuye akaza kugana hanyuma mu ukoreje ubuhinga wize iyo confiance ukayigarukana uko kwizera ukagarukana ava ngaho afise inguvu muga uko kwiza izo ni bimwe twavuga yuko hari ingwara zijanye n'ibintu buri kuracamwo bituma wihebura
ego mukiraho
sizangwara na vuga sizangwara na vuga ubwa mbere za ma psychose na manevrose izo bitegezwa kurunka umuti mugabo hari ico bitsko two mu gifaransa ama souffrance no nk'ibintu abantu ducamo ububabare
ubaye
kungwana zitandukanye ivyo twaciyemo bitugore ivyo rero biratera umwiheburo birashobora gutera n'ingwara zo mutwe mugabo rero
mukiraho mbega mu byo mwize mishure harimo ikibanza muha imana nayo kubayizera yuko nyene ishobora kubakiza
no kubwira yuko nko muri za université ico ita psychologie religieuse muri psychologie religieuse turabara uruhara uruhara gugusenga uruhara gw'imana mu buzima bw'abantu
psychologie religieuse twovuga ko ari nko
ni kuraba ni ituma dufate twiga igituma ni kibanza abantu baha ibyo gusenga cyavuye he bifisa kamara kahe mugabo ico duhurira ko rero n'abasenga n'ico kintu cuko umuntu umuba hafi kandi akumva yuko ariho puissance donc ubushobozi buri hejuru biraremesha gose biraremesha gose biragisa kamara
ubushobozi bushobora kuva muri abo basenga cyangwa bukava mu muntu wese
ajya ubwo bushobozi twese nibaza ko abafurera na pasteur wawe ubwo bushobozi ntibuza kizingwara ngo busubirire umuti buza gufasha umuti
ego reka twumve furera basanzwe bavura twumve icyo bivuga
ariho gatonya siti yavuze ego yavuze ibintu byerekeye nka Yezu yakijije abantu nditwe batekerere ibintu by'ibitangaro abantu tubafashisha ibyo dushoboye ibitangaro bije ni byiza cyane ariko ibitangaro ntubwira abantu ngo barindire ibitangaro kabisa
ego reka turangize kino kiganiro tubashimira mwigisha muri kaminuza mukaba n'umuhinga mu bijanye n'inyifato Leandre Simbananiye turabashimiye ko mwitabye kino kiganiro
turabashimiye natwe kandi cyane cyane ingene wakoranije abahinga batatu wakoze cyane gutunganya iganiro muri ubu buryo
yego murakoze namwe Pasteur Setunyeshimana murongoye Eglise Sainte Internationale de la Pentecôte mukaba murongoye n'urwego ruraba itunganywa ry'amasengero ingene
hano amadini n'amashengero
amadini n'amashengero hano mu Burundi namwe bwitabakengurukiye ko mwitabye kino kiganiro
yego nanje ndabakengurukiye ko mwongeye kuntumira
ego dushimiye na Furera Hippolyte Manirakiza murongoye ikigo kivura ingwara zo mu mutwe mugafasha n'abafite ingorane nyene zo mu mutwe zishobora gutuma amagara yabo ahungabana Saint Pecacho mu Kamenge namwe bwe turakenguruka ko mwitavye ubutumire
ndende bakengurukiye cyane ahubwo yo bari ari bishoboka biganiro nk'ibi byo bavinshi cyane
ego kwibukije ko twari ko tuvuga kubijyanye n'ingwara zo mu mutwe bamwe bita amadayimoni canke amashetani bikabatuma bataja kwa muganga Diane Ndonse ndemesheje kino kiganiro shimiye namwe bwe mwese muriko muratwumviza ku ijwi rya Amerika
reka Diane Ndonse nawe tugushimire kuri ico kiganiro uhejeje kuremesha abakunzi b'ijwi rya Amerika bagashobora gusubira kucumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com ijwi rya Amerika rero nino ngahaduce dusozerera ikiganiro cacu iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe nshuti bakunze mwariko muratwumviriza ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere murimwo muri vyo harimo ikiganiro muri isanga mukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda igice saa 12 tuzaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igice saa 1 n'igice naho tubashikirize amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika ahandi muza kushora gukurikirana amakuru tuba turiko turabategurira mushobora guca kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Diane Nahazwe twari kumwe mu biganiro vy'uno mu mwanya na Innocent Kimenyi ari muhinga bw'ivyuma bari kumwe na ingenieur twari mu kotse batatu tubifurize kuranirwa mayi no mu byanyu mirigwe neza.